Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 105 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwa teguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku jugi America Washington DC
muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarizwa ari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri sanga rino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'u Burundi. Tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri vyo harimo u Burundi ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka. Muri iyo migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship uzwi ku izina rya YALI abatandukanye b'abakiri bato umugambi barawuzi watangujwe na president Barack Obama uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi aho mashirahamwe yigenga n'abandi umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose ingene ija mu ngiro icufasha urwaruka ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute ni Ramadani Sinuka ni ari muri ambasade ya Amerika i Bujumbura mu Burundi mu vyo Ramadan ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimo ivyo migambi Ramadani tugushimire twongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi ikaze muri isanga
Nakoze cyane Diane ndashima cyane wa Amerika yashimiye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose isi bumve imigambi ya Zunze Ubumwe za Amerika na cyane cyane ibyerekeye ivana mu bumenyi
yego nuko rero nari nce ku masonga imwe mu migambi navuze za yari kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho benshi baca bumva yari ariko mufise imigambi myinshi imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika i Bujumbura n'ahandi yega urwaruka ga Ramadani ni iyahe nyamukuru
Okay, imigambi nyamukuru hariho yali sasa Young African Leadership Initiative leadership ikaba yatangujwe na Obama nkuko wabivuze muri interview hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IPLP na nyine tuzareba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugana guhanahana ibyiyumviro ubwo hakaba hariho n'undi mugambi witwa Humphrey Fellowship ikaba ari ukwiga umwaka wose muri industry muri Amerika bagashyigikira umugambi wo personelma uwufise kugira ngo niwava namara umwaka muri leta zimwe za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye
kumwaka kumwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika
kumwaka cy'ishobora guharura abantu n'abafite batandatu mu programu yose itandukanye
ego ndiko ndumva muhinda bwije ma telefone ntazi uko imeze twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye duhere nko kuri no mugambi wa yali nibande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi uganijiki
ditangiwe ku mugambi wa yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere kuwashaka kujamwo abajiwe ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba Canada nk'inya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kuja muri iyo programme kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira muri iyo programme ni ukufasha abajene cyangwa ubafa bamaze kugira icyumviro mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kaje kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika bakaba bafite no selma umwigisha neza si abafite n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene bikarakora yakingwa hanyuma bakaba ku mugoroba iminsi yose bakaba bagira amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagahora bahuza n'abantu bafite bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amacontact nini basubira muhira bajomenye uwo bazotuma ko canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubusebukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gute kugira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika aze ngaha anye mu mareta atandukanye ayikurikiriye uwo mugambi
kenshi muri lansima ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe tunasema na nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa ma industry genda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze ibe kenshi cyangwa kabisanga tatu najya no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye za keza ngenda ndasigurira le condition imigambi rero barandika mbisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba mugabo ampisesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi mu gihugu cya bibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yagi baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu mareta atandukanye n'amareta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane avugira ku radio reka turungike Washington ni wari radio twarabaga sape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gute kugira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yaheretse ni leta yitorera
oya mwisanzu wa universite yose yemeye cyane yashyize igikumu gukorana na Departement d'Etat mu kuri uwo mugambi wa yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo bituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kubaho bari kubararondera amayunivesite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariho ikindi gisata cyitwa IVEC ni nka organization privé yatowe cyane yagize agreement cyane bafashe imigambi y'ugushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekisiyona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako ubwo ko ari business baraba investite ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology baraba na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri cya technology.
Ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiratangura gukoresha icyongereza buke buke ni igihugu cyamye gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganyira kugira ngo abo baza muri yari n'ayandi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe batababarize mwico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane byanjye ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri septieme gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icyongereza ni juste ibya experience yo kuvuga mugabo muri nya programme he yari icyongereza kirafise uruhara rukomeye cyane unashima n'umuntu uzenye no mu makondisiyo y'ukumwemerera cyangwa y'ukumutora kirafise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icyongereza nkuko rero icyongereza tuma kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajene batishije mu cyongereza bafise ubuhinga babikora gukora ibintu bitandukanye mu Burundi icyongereza kibabere intambara ibyo nibaza ko byabikeye
urakoze cyane Ramadhani turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi migambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira icyo babajije turatehera kuri Simon Itanga Simon ikaze ku juri Amerika n'umwe muri isanga
Urega
Simon
Nani mu Rwanda mu majepfo
majepfo Rwanda havugwa make
mu karere ka Kamonyi
havugwa make ngaho mu Kamonyi
tudasanzwe uretse ko kavura kari kaguye ejo hasize ayo mugoroba rero acyo karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhani akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishobora kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhani
ashoze cyangwa kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi koko mu gihe ariko muri ibihugu bya Afurika cyane cyane nko mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi cyane kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora gushyiramo iyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubarebeho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo kugeza tubafashe
iyo uri kuravuga ngo abadasi ubumenyi ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wenda abatageze muri kaminuza
okay hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajya aho ngaho wenda tuvuge wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari gusanga ayo makuru n'ubwo yavuze ko acyo kuri za televiziyo hari gusanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyeho badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asaba iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asaba iki kindi akubwire ikibazo cyane 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 ikibazo cyane usanga kiri ku ntego kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko ni kwa muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wawe uri mu mugwi wa kaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ndivuga nk'abisobanure
sabwe
ni bwo nyanjye secondaire
wahejeje secondaire urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon ngaho Kamonyi turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Christian bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura aka kabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan imikroni gwawe
urakoze cyane na muzike Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yandi uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ivyo umuntu ariko arakora ari bintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba ataheje kaminuza batite kazi ibiri zo mu Burundi mugabo zishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa porogaramu ya yari bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bakoze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira agatari gake
hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko ari abatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakaba zise binyegeje bari nk'ibururi bari nkahe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwanza deja niyo yali nuko nabivuze ndagenda mu maprovinsi atandukanye rero mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisi cyane ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari ikintu cya mbere hapfa ni kuri site web hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze z'Amerika mu Burundi nta n'umwe bukumira
yego ugiyeho nabonye kare namye ndakwikiza kwijisho kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuza arakwikiza amaso nawe nyene kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi abajije biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hamwe
ego tura navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'amaposto ku maradiyo ma televiziyo anlinye hanyuma ndiko zako navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayunivesite n'amasantre atandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera icyabo kugira ngo abantu babibone batangure kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwa Afurika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijuru ry'Amerika
murakoze cyane
uhererega Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri isanga ino munsi
nari akabazo kuri we kavuga gati ugameda mukeze kuba ari mu ntara y'amabanga hanyuma nkibaza nk'imbega ubwo nimba iyo programu isanzwe imaze igihe yoba akurikirana kuraba ko abayigiriramo amahirwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyine basanzwe bateye imbere yoba bafite ibiharo byerekana biki hari abantu muri interiyeri bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba batazi amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyaraba kuko ariho kumenyesha no kuraba no kurondera
nanatangaye kumva ko iyo serivisi ihari nari nsanzwe ndi kandi mu bantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo serivisi akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere baba na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo serivisi ambasade isanga izitanga
reka tumuha akanya
n'umugambi wahe yoba bafite cyangwa niki abona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunity sinamenye sinumvise kuba mu ntango ko yoba afite ibitigi byamaze kuronka amahigwe yo kuza kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho abantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania ibihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashwe n'amambasade
mu ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umuse mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
ego Ramadan sinzi ko ari cyo ufise ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo umuntu cyitwa Sinuka Ramadan muri bitwa zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhiga haruro turafite abantu batatu bamaze kujya muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndahagenda tous les vendredis mwanari mamasira information nkayo ukishyuye ku mashure cyane cyane kuri radio Izere FM FM rero ndikuvuga yuko naho ntashika vema uko uburyo ndaronka uburyo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira ya tomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari ku buserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
yari 2012
ego urumva kugira ngo umumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntaco ntitwari twa
ego igariro nagifise mu Burundi umaze kuronka twafise abantu bashika 60 harageze mu ngorane igihe abamwe bagiye batagaruka abandi baca baja mu za Canada hanyuma Washington bafata baba nk'abatatse kutugabaniriza igitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariro nk'uko navuze turafite nk'abantu bashika 60 urumonge rwonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava mu mapromesi n'ibihuri byose ntaharuye na mapromesi 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaze kujuga Amerika
ndabumva nabakirigira na cyane
izina ryawe ndabivuze neza ni bakwige cyane bakwigwe
bakwigwe wari mvuze neza cyane
guherere Gabadian
nkuko bisanzwe ndeze nga South Africa Cape Town
uri muri Cape Town Afurika y'Epfo akabazo kawe kwa Ramadan Sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi
ok akabazo kanje yakobazo kandi nagomanda ndababaze ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi je mbona yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bisadika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba batanze uri kubayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo zimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageza usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishyure kuko hari urusaku turiko turatume na mato
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ugira umutsi mwiza ugira umutsi mwiza
bama badufata mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town na Afrika y'Epfo Badian ugira umutsi mwiza Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jena na ingeza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yako akora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari nga mu Burundi ndashobora gutangira organization imwe nashobora kuvuga izina yaharaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imisaye kubapasoni kubapakazi bagize ingorane bakabaye imisaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temanyaje yaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ukuri birashimishije
urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba Dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabaramukije
uherehega Désiré
Bujumbura
wegereye ambasade cyangwa uri kure yayo
ndayegereye nta n'amaguru ngiye ni nka 30 minutes
aha
twakuzanye
rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure ku bibazo ufite by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntabwo murakoze cyane mbanje gushimira disiko ry'Amerika cyumvise cyiyumvira cyo ku murongo kuko nagiye hari cyumvira nari mfite mugabo hari gihe wandika ntibanakwishure sinzi ko tuba twanditse nabi
bande
ambasade y'Amerika
ariko uza kubaza ibijyanye n'ivyi uburezi indero guhanahana ubumenyi gusa akabazo kawe
sawa reka rero mbatibazo za hama jewe maze kugira kuje kintu cyerekeye yari maze kugira inshuro zibiri sindigera mbamwe yenda baza iske ubwira umuntu abemwo bigenda gute iki nicyo kintu cyane ndarapfayinze ku online niho bagira mugabo sinigeze mbamwe ikindi kibazo ramasisigira ese ko hari igihe bavuga nk'ubu covid yaraheze bakaja muri etanti bakamarayo kereke somene nibaza ese kiga kereke somene abagize amashansi bajyayo bakabaforoma mwaye sinatuma cyangwa nk'ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyangwa bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nenda ni nta turi ntara 19
ntabwo
igihugu cyacu kiri très accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatike byo gupfayinga online bariko babikemura gute kugira ngo nk'intara zose zishobore guserukirwa kandi bibaza benshi bagenda barabangaye bigenda cyane bapana nyine ku mugwa mukuru
ya vyanse Ramadan yavuze atoya yatanze akarero za rumongeza hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega n'ahandi guri umunsi mwiza Désiré
ntabwozane n'igihe kibazo kimwe
unyarutse kubera turasa abandi barindiriye
hama twagara cyangwa kumenya hari ubwaruka zaha rwari zijya hamwe dufatiye kuri twebwe twaciye ku ishuri hama uciye ku ishuri hari ibintu twaba dushaka gukora mugabo tukabura muri finasima cy'abantu bafata muri finasima cyangwa mu byiyumvira nicyo rero navuga twari geze gusaba umubonano kugira ngo tuyage nabo nicyo cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nawe kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ugiye mu by'amafinansimari no mu bindi ibyo wasabye ntibicemo cyangwa ntibigire icyo urumva wava utwara mu indero reka tugumane ibibazo twakiriye byawe birakwiye ugire umunsi mwiza ego Ramadani urafise uburenganzira bwo kwishyura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose ntibyavugirwa ku maradiyo ariko Désiré ati yarasabye akatari gake ntibyakunda sinzi kwa icumubwira hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke ibigenda gute
murakoze cyane urumva kuberekeye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nshaka kumubwira yuko abantu bose ku umwaka ku mwaka twakira nk'abantu amajana indwi basha wiyumvira abantu amajana indwi kubakuramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya tugafata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukajya turaba rero urusha ufise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikeneye puramama nibo rero tuba dutuma ko kugira ngo nawe nyene tubagire interview tumve yuko aribo boba banditse iyo proje cyangwa aribo umugambi reyema vis-a-vis yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiye ko siyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora tumaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge mu zagitega cyanke makamba tumutumye ko kuri ambasade i Bujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zimwe muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuja kugira stage muri organisation kanaka ikora mu byo wa mu participa azoba agiye gukora nawe nyine atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika gahamadani
ego abari muri Amerika
ego
kandi bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo rukaje wiyumvira kwiyumvira kuje na proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka kumva yuko ari financement ayinoni turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose tubashigikira
murakoze cyane gutanga umuco turafite na Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho tumeze neza nisanzwe umunyeshuri ndahari w'umurundi
wiga he
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye uno munsi Ramadan Sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajeje iby'imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhanahana ubumenyi akabazo kuriwe
ego murakoze cyane jewe iyo programme yari narayirose iyi mubayirose nayirose tumeze muri Dakar Senegal nayikoze aliye ariko urabona ko inguvu nakoresheje kugira ngo ndabishyike ko zari inguvu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo nayo ko nashaka kubaza ni akahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiye ku Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kugitanga akamenye ko natanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igitigire kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kubiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuzongera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze
ako kandi bafite n'intambwe yo gutera nago mambaze yuko umugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi z'ibujumbura nko muri ambasade wo guhandika
ni ukuvuga izo nyigisho za yariri na zanze zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho na general muri rusange
ya nivena kwa kizo hivi nisho kukuga ambere zala mkifaransa gusa kanyuma barungurura ayani marejo zala mchongleza gusa nato kwa rungurura ni marejo mwini dakar ya huu yewa mkifaransa mwini dakar huu ni watu maki huku mwini wanita na yo huu mwini kenyo ni hageli huku mwini wanita mwini yote mwini kwa kizo mpakte
ibenye ndataho yakabazo kabureka kama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace mu yali bya kumariye iki
yewe byarafatiye cyane kuko ninaho nafatiye intambwe kuko yewe utugihe mari na sanga yifite umugambi nabonye kirikere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushikirije barawemera ndawukora ni ngaho nyine nahereye ubuye novuga ubungeze rwego rwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasozera amase inyigisho nahawe n'ubu nije zikurikira
hanyuma gadisma urumva hariho nk'uwahamagaye nuko akazina gahava kanjana ngira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakikora rondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigendere gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kura rumbika ko bagutora
yego mutamura koze nico ya oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira jene bakakomeza itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kujya mu formation nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavisegurira uko vitegurira ni gute iyo formation kugeza ubu yacyafise ikintu kwita exigence ko ndakugira ngo nafatise ibizazo mu nabiza ku mushobora nafatise ibintu umuntu ashobora abiza kubanga gushobora icyambere ukumenya izo ndimi zindi ururimi uzi ko ushaka kujya muri program urigora ukamenya ururimi nafatise igifaransa nafatise icyongereza kandi cyo kukimenya gisanzwe kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubiki shobora kwandika umugambi ashobora kumusigura
ariko cya mbere
kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko uratora umuntu adafite icyo agomba gukora birakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo nuko ubu maze ufite iyo ushaka kugera impamvu dushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufata icyo ushaka gukemura icyo ushaka gukira gato urakora amaseke atatu
urakoze cyane Dismas ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyali n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ubwire umunsi mwiza Kinshasa ego Ramadhan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ibyo yaciyemo mugabo yabagira ati hari umugambi yuko inyigisho zuza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
well mu bisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza urumva dufite avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Faransa mugabo tuvuga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza bitariba kimwe muri wa mugambi wa leta wo kuba bien integre muri South African community enda simas kuri temoignage yatanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi musha ufise itaka kurangura mugabo rero gushyigikira ibyo o kuri kesiyo diplomasi ya wajije hariho umugambi w'abayali boragira live broadcasting bakavuga ibyereke ma application nabone bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV kanya Facebook ya ambasadi zitazini nazuri live mara saimu ni mzati mwenye tatu militani
ambasadi Facebook ya ambasadi kugirango ni hagira bayova waituwa dira
bon uranika US Embassy nyene Facebook ichidu ugira like gusa imisi idio tushide diyo idio tushide ko uchulibona
urakonte chane gose Ramadan itulakia na Leonidas Leonidas ikazo kujugi Amerika
Eto dia amara neza
amahoro urakomeye uri he
ni twanda ikintu cyane cyane aba likanyago ikintu likanyago kumene neza program kirundo
ntega kirundo ndahabona havugwa makinga mu kirundo
eh hano kirundo no bin mutekano ntangere ntangorane ama banje gushimira nikwa Ramadan inuka eh mutumira hashi Ati adashikiye cyane ku migambi mu byo ajejwe muri ambasadi ya Amerika mu Burundi nanga kumushimira cyane ku migambi yatuzaniye nyakubahwa n'ubu nyakubahwa Ramadan umugambi wa Tanzania no kuri Perezida mu Kirundo twari turugaruka bwinshi impande hose turasomeye mu gafita mu gafita ndetse n'ifite Kirundo ibyo kongera ni kandi ko tumubwire na RG
yo ariko Leonidas nukuri nkabandi ko ndakumva je hama ura mwumva
no
just nduko ndakumva neza Leonidas
nakuga kwa Diane kibazo nari mfite kubaza ni kwa Ramadan Urenga mkirundo tarize kuri step cyangwa kandi dofomasiyo profesiyo profesiyone ugaruka twarize no kuri uko batwerekana ibyo twirize twarabuze abashyigikira mu migambi kugira ngo turangure igisimu natwe twize imyuga itandukanye nka promberi mekanike otomobili na sudiri na elegitirisi nyakuba wa Ramadan ushobora kudusekera ko nakuta kuna agenti inara ya kirundo kuja mwa mara ikende nyakuba wa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashobora kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu kirundo murata yugara yego Ramadan
nariya gusema ibyo mu kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu onetuma pala na muyari cyane umu excel program tumaze kuronka mu kirundo mu zindi programme hariho abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iminsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungukira cyangwa gutemberera amaprovensi ndoshyira mu kirundo hanyuma aje kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakt hanyuma kugira ngo nzoce kuraba imigambi yo kurakura hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone irekuye avuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alexi ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twahitebye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone bayibaza ko ibibazo byinshi cyane rwose nje gituma navuze nti reka tuyihereko hama wundi mugambi nawo wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa n'abandi
ya mbisanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorera utwabo mu mashyirahamwe yigenga
no muri leta benshi cyane imyaka itatu iheze twaronse igitigiri gikomeye cyane cy'abava muri leta bazafatishwa muri iyo IGLT hanyuma kubatora ntidutanga amatangazo kubera tugira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tugasha turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tubagerageza tugasha tubegera cyangwa tugashyira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu maeta n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
Ni n'umugambi mwiza naje naragize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire haraheze imyaka. Ni umugambi mwiza ufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindavi ikaze kujugia meka Pierre
mwerele
ka Pierre
chini mwigu cha Bena
uri mwigu cha Bena wow sinayitiko Bena mtukumva neza ngaho onye mga
mwurikisa
ikaze kujugia meka Ramadhani turamushimira ya tuzanye n'ibindi bihugu twa turi nka Afrika y'Epfo Malawi mizo mariko nubwa mbere Bena twakire ikaze kujugia meka
Ego mwakote sana.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadhani wo muri ambasade ya Amerika azabwira ngo mutwakure.
Ego. Abe turakurikira.
Uri mucaye gisagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ari yo turiye turi batatu.
Ego. Uri mucaye gisagara cha Bena.
Bende mu gisagara mpefekitire ya Parako.
Ego. Akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kuzo baba batanga by'imigisho yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha inyigisho mugabo kiguma yisubira inyuma uyu gutera kije imbere itagira evolution ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu mu bitera imbere
ariko ntiwagutwara Ramadhani mu byo gusesangura ibya politike n'iby'ubutunzi n'iki hari ngabwira yishure by'ubumenyi
si muri politike kuko twese turiga kandi turacana ahandi ko tugenda turatembera no mu bindi bihugu iyo umuntu arose inyigisho akaronka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kijya imbere n'igitera kijya inyuma twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane rwose mugabo kene inyigisho zose ziza arizo barahuye n'izahandi ko bashyira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere muga ntitwumve ngo inyigisho zirahaca muga nta kintu kiboneka
reka ndamuhe akumva Ramadhani ari cyo afite abivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadhani sinzi ko hari icyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindavi muri Bena
anda ndaha cyarashe iwe n'ubwo cyiwe opinion yiwe mugabo turavye aba jeune cyane abantu bamaze kujya muri zo nyigisho hari shabwenge cyane chance experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimitse cyane ndibaza ko nakubwiye yuko bamwe d'ailleurs benshi ketatwa muri IVLP cyangwa muri hafi muri yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu urumva kuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bariko baho
wabarahurikira mu bose. Kurakoze cyane Ramadhani. Twakire na Jimmy ku ndi murongo wa telefone. Jimmy kaje kujugira Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye ka Jimmy.
Ego nitwa Jimmy ndiho ku bwayo merereye mu gisagara cya Michigan nsanzwe ndi umu Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twarakwakiriye ndakwibuka ku ijwi rya Amerika.
Ego cyane ndabashimira cyane.
Uri muri babandi bace bagumanga akumaze igihe kireke nanjye twatashe.
Nagumye ngaha twe bitogana kizera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye hama mu nyuma ndagaruka ndabandanya programa ubungeze mu byo bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadhani muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bose yabo sinzi ko icyo tumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego icyo numva gusa novuga ndabise n'ikibazo ndamubaza ndanamuramutsa cyane hamba hari habavuze uwavuze ko yapurayinze kabiri nagira ndamubwire ko napurayinze gatanu hama icyo novuga icambere nuko yotangura au niveau regional donc hariho centre ya Kenya canke y'i Nairobi canke ya Dakar ibiri regional nagashobora kugerageza amahirwe ndacyo nikijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hari abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha kuko nashobora gutegura umugambi uko nashobora kwandika neza ikindi nkivuzeye nikijyanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumviriye uko nyene ariko niba bafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niba bifate nk'umugambi uko applyinga muri maze kunyuma babitegure neza hama
Jimmy telefone yawe iriko iracika.
Ego ikibazo numvano bazana madani nikijanye ni nizahe ntambamyi akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo ka nyuma ni gute ugwa cyane abarundi kugira amahirwe nk'ayo uko ngene bwo kwitegura nubwo aplikasiyo ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yumvise no munsi y'ibya Amerika yobandanya yitegura ku buryo muguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akapurayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano maprogramu ya ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadhani akanya kwishure hama Jimmy muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntabwo ndambere n'ikomo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas na Dismas yavuze uko yamaze kukurira kubisaba inshuro zibiri natogwe canke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estats Unis mu Burundi izo ni ntambwe kandi usanga muhuye bavuga ambasade z'Estats Unis baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakaba bibaza yuko biva kuri wewe alors que aribo nyene nk'uko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu agakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utwemo iyo niyo ni imwe mu ntambamyi impora nkunda duha dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi bo sinzi ngo bimeze mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero n'abantu bari yuko bukoma biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo usubiramo ku buryo umugambi wa ugatomora nawo atari kwapurika muri yari cyane hamfe fellowship bashobora kukoresha mu gusaba finansima mu mashuri y'amatandukanye nevi na no muri leta.
Hanyuma aravuze ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungika ibyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye ku gatatu narindiriye resulta cyangwa ibizova mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hano mu kwitegura ni uko no seulement bugira umugambi kugira ngo umuntu abaze kubona amafaranga cyangwa nubwira icyo ufashije muri anjoma baraba niveau de volontariat igihe utaho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange ibyo bikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Ramadhani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make ndashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni du Burundi hariho ba umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurukiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo association ikaba ifite ibiro ikaba ifite amafaranga de formation ikiforma abandi bajeni unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segondere kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo nubuga yuko ni kimwe mu nubuga yuko tukwishimira imikiri nacyo ni ukuri je ndanezererwa iyo mbonye abajene bindigirwa amabanga akomakomeye cyangwa abagiye muri IVLP bindigirwa na leta bagahabwa amabanga akomakomeye mu ngingo ufasha igihugu icyo ni kimwe mu makunda
urakoze cyane igihe association twari kuvuga ngo gatuzwe bigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cyihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza hamfi nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na hamfi nyine two turategura abatowe na rusigisho rw'ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawe tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzusubira tuje turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwiye yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzosanga amakomedike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro tubatumye kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadhani Sinuka yari umutumire wacu mbibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye n'ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Ramadhani Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigize
mwakoze cyane turabibemereye yuko kuko naryohewe kumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukurikirana kuvuga ari uko bari babishatse kandi babinyotewe
byerekana ko ari byiza kuri bobe
murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba Diana ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nshuti bakunze ibijwi rya Amerika Nadia Taha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranigwa mu byo muri mu byose.